bamwe mu batwara ibinyabiziga bari muri uyu mujyi bavuga yuko ibura rya lisanse mu gihugu cy'u Burundi ariyo ntandaro yatumye ibiciro by'ingendo bizamuka kuko icyo gitoro kivanwa muri Buvira n'abacuruzi kikajanwa kugurishirizwa abarundi baba bavuye Bujumbura. Ubwo twagera ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi twasanze ari imodokari zibarirwa mu majana zavuye muri icyo gihugu zaje gushakira igitoro muri Kongo. Hari kandi n'abacuruzi bato bato benshi bari bikoreye amabido ya lisansi, abandi babonekaga bayatwaye mu mato mu gihe abandi nabo bari bayafite ku makinga atwara abantu babana n'ubumuga. Uyu mushoferi utashatse ko tuvuga amazina ye waje gusaka lisansi akavimvira avuye Bujumbura yemeza yuko yari amaze igihe kirekire adakora kubera igitoro cyabuze mu Burundi ahitamo kuza kugishakira muri Kongo.
Mvuye Bujumbura hasi neza muri karitsiye cy'ibitoki nshobora kuza no ku mupaka wa Kongo kugira ngo ndabe nyine nshobora kuronka n'igitoro nshobora gukoresha ejo kugira imodoka ntihagarare. Bona agomba manindwi hafi indwi yose ntonze kuri sitasiyo ngo manunguruza bambwira ngo akigomba kize na hariya ngo akigomba kize mbura ngenda natondesha hirya no hino mpaka n'ubunyatane bwaro bakizana no ku mabido nabo nyine urabona bakizana ku mabido si ku sitasiyo ibe yose batubwira dupfa kuguruka nyine cyo gusa tuba tubona ko akazi kwahagarara cyangwa imidugu ihagarara. Ingorane turi guhura nazo ngahaya mu nzira kubera ko urabona ko imiduga kenshi igenda dukamira ko ugukamiye ko nturonka umuntu aguhana ikinjo kwidepana kandi ingorane kugira ushikino naho biragorana ku mupaka ntituri bugongeshe tujya kuko nyine badusaba amahera menshi kugira tunde gushikine ne cyane bose hafi ugeranije mu mwaka urashika mu 2060.
Fabrice ndiyo kubwayo n'umutari ukorera imirimo ye mu mujyi wa Uvira ashimangira ko nabo batorohewe kuko ibiciro by'amafaranga bari basanzwe baguriraho essence byaduze muri ibi bihe abarundi baza gushakira igitoro muri Uvira.
Esasi yazamutse mu ndwi heze ukuntu byagenze yaduze mu minsi ibiri gusa yahora ku 300,000 y'amakongomani ikijya ku 400,000 cyangwa 403 iritiro. Ubu nayo mpamvu tubona kuruse za sengisa zitugora kugenda gutwara k'abakiriya kumva z'uko caduhomba cyane usanga waguze nk'iyo ritiro imwe y'400,000 utwaye abakiriya bangahe batanu b'amajana 500 nta kintu ushobora kuronka kabisa.
Kubera uku kuduga kw'ibiciro bya lisanse muri Uvira byatumye mu tundi turere twari dusanzwe tuza kurangurira igitoro muri Uvira ibiciro byiyongera aho muri Baraka ritiro imwe yavuye ku mafaranga 400,000 by'amakongomani mbese urudolari n'ibice 42 ijya ku 500,000 by'amakongomani urudolari n'ibice 78 naho imisisi iritiri imwe igeze ku madolari abiri arenga. Abakora ingendo hagati ya Fizi na Uvira bemeza ko ibiciro byo kwiyunguruza nabyo byiyongereye.
No munsi kugira ngo uve mu rusenda ugende Baraka hano twahora tugendera 800,000 bakumenya amaso baguciye menshi ukariha 10,000 no munsi udafite 15,000 ntibashobora kugutwara. Nk'ubu kuva ngaha gushika isanza hari soko y'icunwe ahantu hahora hagenderwa amafaranga 1,000,000 no munsi udafite amafaranga 15,000 ntibakujana ahantu kuva ngaha gushika imboka ahantu twahora tugendera 2,000 no munsi udafite 3,000 ntibakujana. Icyo cyose cyaje gituma abadandaza nabo nyene baca baduze ibidandazwa bavuga ngo igitoro cyaduze ngo igitengo ni ndende.
Nubwo biruku aba barundi n'abakongomani bacururiza igitoro kuri uyu mupaka bagaragaza yuko bavanamo inyungu nyinshi.
Udandaza amabido 10 cyangwa 15
ukavanamo inyungu ingana gute?
Urumva 80,000 kuntura kura idepanse turaronga 80,000
ku munsi
80,000 y'amakongo.
Twashatse kumenya icyo abacuruzi ba essence bavuga kuri iri duga ryayo muri Uvira tugira kuri amwe mastasiyo ari za Kavimvira na Gasenga dusanga nta gitoro bafite. Ahandi twasanze bagifite ni nka Mulongwe na Kakungwe banze kugira icyo badutangariza. Gusa umuyobozi ushinzwe ibya petrole muri Uvira Ephrem Baragizi mu magambo make kuri telefone yatubwiye ko iki kibazo cyo kuduga essence atari muri Uvira gusa ahubwo kiri ku isi hose. Uyu muyobozi akana amakuru avuga ko cyaduze kubera kivanwa muri Uvira kikajyanwa mu Burundi. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.